Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara y'Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndiri nchaka na ngejo kongera guhurira kuri ino sango. Kazi mugyaniro ya gani meja na mingu tanatu na gata tu mugambi wa mashiramwe Alerta International Poli Institute na Ntenu zikufashe bugumwe bugurai. Kuli mikuro mutira manyananja Alexandre Biziman. Ugo ugwareta ya Kongo rujeju mhonzi senere rufat kanije nisha mija oni rujeju mhonzi kwisi HCR vahungu ya zimwe mhonzi zabarundi mikambi ya Rusenda kuru yu wakata tuigenye kirezo jia mirongi vinalimge nda mukiza vina mirongi vinalimge umunezer wali mngish chane mumigyango igira kujana ya vahungu
uko na bizi yumva ni yumvise neza uko ngo ntawe kese yamuke gutwanze cyo Burundi uko ari kwari dusanzwe turi ngo dufate gutariko uko badufate uko bigombeye nkige bavuze ngo badupokeza batuyengeye atatu maza ni misi kandi bagatatu bagatupokeza imisi yararengaye hanyuma rero nabago bagutahuka bagatuze ko tutahuka ntuzwe tugize amahigwe yo gutahuka cyangwa insengera amahigwe tsani yadikisemo gutahuka kuvuga ngo bemeze igihugu ko atari cyiza
umuryango wanjuri hari umwana umwe nasize namwiyumvira nkumva intono nakabonye
mbo ikintu kigomba gutuma dusubira mu gihugu cy'u Burundi aha muri Kongo cya mbere turagwara tukaja kwa muganga bakadusaba amahera ngo turapokera ngo nitwigurira imiti kigira kabiri tufise inzara nyinshi tukamara amezane tutarapokera tukamara amezane tutarapokera niyo mpamvu mbona yuko nkeneye kuba nasubira mu gihugu cy'u Burundi ndabona yuko muri Kongo hadufashe badufashe nabi twagira turakora kantu ngo zana abapolisi bwo badufunge abapolisi ngo duhembwa amahera menshi mu gukubitwa tugakubitwa nk'ihene tugakubitwa nk'uko turi bikoko by'ishyamba icyo kibazo nifuza kubanosubira mu Burundi je ndomba ndaryohewe rwose
nayo izindi mpunzi zisigaye mu mikambi zivuga ko ziri n'ubwo bwo gutaha mu gihugu cyabo mu gutinya umutekano muke wabo bakavuga ko bazorindira impera z'ubutegetsi bwa CNDD-FDD
twebwe ikintu gituma nkihuta guhunguka cyo kuri mu Burundi nta mahoro araboneka ibyo ndabivuga bivanye n'ibitero bya mabire ko birabaza amabayi n'ahandi n'abariko baricwa za rusaka tuja tubona yuko atamahora araba mu Burundi abantu n'abahungutse bariko bari dufatiye kubari bavuye muri Afrika yepfo bakanyagwa utwo baje bazanye
nuko icambere na mbere ko tuzi yuko intwaro twahunze n'ikiri ku butegetsi ico gihe no kuvuga nti byari byoroshe abantu baricwa bagafungwa abandi bakanyuruzwa rero kugeza n'isaha no kuvuga iyo ntwaro iracatwara kandi ubwicanyi burabandanya turumva impfu z'abantu bakunywa twogujya nino
ibarabara rya Ngomo rihuza Uvira na Bukavu ryongeye gusubira mu bikorwa kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 19 na mukiza 2021 ariko hakarengana imiduga mito mito n'amamoto Impunzi z'abarundi ziba mu gisagara na territoire ya Uvira barasaba urwego rwa leta rujeje impunzi CNR na HCR kubasubiriramwo udukarata twabo twinzira twamaze guta igihe cyo gisabo kibaye inyuma y'imyaka igera kuri 3 udukarata twizo mpunzi twataye igihe
abarundi basanzwe baba mu gisagara cha Uvira basaba ko leta yabo koho kugurugwa imbibe kugira ngo basubire mu gihugu cy'amavukiro babivuze mu nama yateguwe n'ishyirahamwe urani rw'abamotari muri Kongo hari muri ndo duheze kuri mikoro abarundi bavuga ko bahohotegwa mu gihe bariko baratembera bakabwirwa ko aribo bateje umutekano muke mwico gisagara cha Uvira muri Kivu bumanuko abarenga 180 babarundi bari mu ibohero rikuru rya Murunge Uvira avuga ko ngo ingorane bagenda bahura nazo ni impapuro icyo twokwita CPGL usanga zarataye igihe aho bazerekanye kubera zamaze guta igihe bagafatwa muri ubwo buryo abasanzwe bakoresha amakinga nabo batumenyesheje ko hariho urupapuro rugugwa amafaranga angana n'ibihumbi 3 by'amafaranga y'amakongomani bahabwa na DGM nigo rubafasha mu buzi bwa misi yose basaba ko bogirirwa urutonde mu kugira basubire mu gihugu cy'amavukiro basaba ko DGM yokora icyo gikogwa
nino nga turangirije iganiro ya gacu kuno munsi ku nimero yacu ya 63 mwagiteguriwe na Hassan Shabani na Marisha Ninahazwe bahagarikiwe na Emmanuel Ntirantmeba mwagishikirijwe na Angel Alexandre Bizimana na ubutaha